Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiriwe nchuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kazo makuru yo kuri uyu wa kane tukwiyekerezo rya 11 myandagara umwaka wa 2022 amakuru tuyahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abacamanza 40 nibo bakuwe mu mabanga yabo n'itegeko ryo kwa 10 uku kwezi iteko ry'umukuru w'igihugu Varsito Ndayishimiye. Iruhande yo gukugwa barahanishwa n'umunyororo uri hagati y'umwaka umwe n'imyaka 15 ariko iryo tegeko ririyamirizwa n'abize iby'amategeko nk'uko muza kuvyumva. Inyuma y'urupfu rw'umukenyezi w'impunzi yishwe kuri uyu wa kabiri mu ikambi ya Nduta, urunani rw'amashyirahamwe aharanira gateka k'impunzi asaba ko amatohoza yoba akwiye. Basaba na leta ya Tanzania gukingira impunzi aho ziri hose mu gihugu. Aya banyororo bo mu ibohero rya Gitega basaba kuronswa ibifungurwa kubera bamaze iminsi irenga 10 bataronka ifu. Iryo kena ry'ibifungurwa mu ibohero bakabona ko birishobora gutuma hari abicwa n'inzara. Kaze mwese,
urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasuye kwa ramutsa duhere mu bijanye n'ubutungane. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakuye mu mabanga abacamanza 40 mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 10 myandagaro umwaka wa 2022. Abo bacamanza barahanishijwe umunyororo uva ku mwaka umwe gushika kuri 15 hamwe no kuriha amande ari hagati y'ibihumbi 20 n'imiliyoni 3 n'ibihumbi amajana 3 amafaranga y'amarundi. Ibisigura yuko imanza zabo zabaye ntabanduka. Yamara abize by'amategeko baranegura iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu kuko rihushanye n'ivyo yari yashikirije, kuko abacamanza bose badakurikiranwa kurya ibiturire, guhogwa amakosa y'akazi, hari n'abandi mu bagirizwa ivyo vyaha imanza zabo zitari bwabe nabanduka. Ubwo umushingwa manza Janvier Bigirimana abo bacamanza bose bakwiye gusubizwa umutamana. Kurikira umushingwa manza Janvier Bigirimana.
Amahinyu ya mbere nuko hari abantu twibaza yuko ugufungwa kwabo kudahagaze ku makosa y'akazi, kudahagaze kurya ibiturire eshanke ayandi makosa ashoboka mu bijanye n'umwuga wo guca imanza, bikaboneka yuko abo bantu bashobora kuba bahohotewe ku mvu za politiki. Aho twovuga nk'akarorero abacamanza bo muri sentare nkuru y'igihugu ya Bururi bafashwe bagirizwa yuko bwa mbere bari mu nama itemewe, mu nyuma bagahindukiza kubera ngira kumbure babona icyaha boja guhanishwa coba gito, bakabagiriza yuko bagomba gusenyura inzego z'igihugu. Uno munsi bakaba bafunzwe bagirizwa ibintu bikomeye, bakaba banahanishijwe ibihano bikomakomeye. Nkaho rero tuca tubona yuko umukuru w'igihugu naho yari yavuze yuko agiye guhagurukira abacamanza bakora akazi nabi bagira ibiturire n'ibindi, nk'uwo mugwe w'abacamanza birumvikana ko badashobora kuja muri abo bantu bakoze akazi nabi, ahubwo bashobora kuba bahogwa imvu za politike kumbure kubera banse amategeko y'umugambwe uri ku butegetsi canke kubera baba bikekwa yuko baba begereye imigambwe itavuga n'ubutegetsi. Icya kabiri naco tubona giteye amakenga kandi ari amakosa akomeye narijya biba bikozwe n'urwego rw'umukuru w'igihugu no gufata ingingo ifashwe n'umukuru w'igihugu akacahana abantu imanza zabo zitari bwahere, ni kuvuga imanza bwa zabo zitari bwabe ntabanduka. Iryo rero ni kosa rikomeye kuko mu ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 40 agace ka mbere tutibagiye amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ku mukono twisunze ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo ya 19 aho twovuga nk'amategeko bita pacte internazionale de relatif au droit civil et politique mu Faransa mu ngingo ya 14 ayo mabwirizwa yose aremeza yuko umuntu mu gihe urubanza rutaracika ngo rube ntabanduka aguma afatwa nk'umwe ntibyumvikana ingene rero umukuru w'igihugu yofata abantu imanza zabo zitarahera mu masentare ngo aca bahana n'igihano gikomeye nk'icyo kubirukana mu mwuga w'ubucamanza kandi atazi neza ingene urubanza rugiye kuzohera byumvikana yuko abo bantu bahohotewe umukuru w'igihugu yateza gufata ingingo yihuta itegeko ryihuta abo bantu ribasubiza ko agahuzu bambuwe amazi hagafatwa n'ingingo z'ukubuhagira kuko byakozwe n'amakosa ahambaye ikindi naco umuntu atokwibagira nuko iyo ngingo y'umukuru w'igihugu ishobora gutuma abacamanza bagomba guca urubanza nk'uko umukuru w'igihugu yabishatse cyangwa nk'uko umukuru w'igihugu yamaze kubifata bigasigura yuko umukuru w'igihugu nyene akwiye gusaba abacamanza bakurikiza amategeko ntabaterwa isure ntibafatire kuri uko kwihenda kw'iyo dekre y'umukuru w'igihugu maze ngo bafate ingingo bwihutihuti zotuma abo bacamanza bafunzwe baheza ngo bahohotekwe
tukiri mu gisata cy'ubutungane abanyoro mwibohero rya Gitega baratabaza ko bamaze iminsi irenga 10 bataronswa igifungo wa cifu y'imyumbati bavuga ko iburagi bifungurwa mu mabohero riguma rifata umurindi udasanzwe ibishobora gutuma hari abanyororo bashobora kwicwa na kigoyi bakaba basaba ubuyobozi bukuru bw'amabohero hamwe n'ubushikiranganje bw'ubutungane guhagurukira icyo kibazo inkuru tubaza Josephine Johnson Nkunzimana
Aba banyororo bo mu iboro rya Gitega bavuga ko kuva itariki 29 z'ukwezi guheze kw'indwi batarasubira kuronka igifungurwa cy'umutsima w'imyumbati bavuga ko bafungura ibiharage byonyine navyo bikaba ari nica ntikize uyu munsi bakaba bamaze iminsi 13 batubitse uwavubi bavuga ko niyo abaserukira abanyororo bagiye kubaza bijana n'ico kibazo abarongoye igihohero atanyishu itomoye babaha bafise ubwoba n'amakenga ko bashobora kwandura indwara zivuye kugufungura nabi ubwo bukene bw'ifungurwa mu mabohero buravugwa kandi Bujumbura ibubanza imuramvya Rumonge n'ahandi henshi abanyororo bafise ubwoba ko ubwo bukene bw'ifungurwa bushobora kugira ingaruka mbi ku magara yabo basaba ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi hamwe n'umushikiranganje bw'ubutungane gutorera umuti nyawo ico kibazo cama cisubiriza abatanira agateka ka muntu kaba badasiba gutabariza abanyororo kuri ico kibazo c'ubukene bw'ibifungurwa giteye impungenge mu babohero atandukanye radio inzamba ntiturashobora kuronka abarongoye ubuyobozi bukuru bw'amabohero kugira abagire ico bashikirije kuri ubwo bukene bw'ifungurwa mu mabohero
arakenuye Josephine Johnson Nkunzimana twandaniza makuru twateguriye kwa radio inzamba mu gisagara cha Bujumbura nyidogo ni yose mu badandaza bakorera mu isoko yo kwijabe muri zone bwiza komine Mukaza iyo myidogo ikaba ituruka ku mafaranga bariko barakwa ari hagati y'ibihumbi amajana abiri n'ibihumbi amajana tatu avugwa ko ayo guhemba abafundi iruhande yabo badandaza isoko icugurugwa bari batanze umwe wese amaherangana ibihumbi amajana atandatu bakaba babona ko ari ubusuma burengeje ni inkuru tubaza Pierre Gahungu
amakuru uruganda rwaragiye inzamba rukura muri bamwe mu badandaza bakorera muri iyo soko yo kwijabe atumenyesha ko uwari afite ikibanza iyo soko icugurugwa yatanze amafaranga ibihumbi amajana atandatu na 90 aya mafaranga nk'uko aya makuru abivuga ngo yari ayo guhemba ishyirahamwe ryayubatse ubu naho kuva ku igenekerezo rya 8 za kuno kwezi bariko bakwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 300 avugwa ko ari ayo guhemba abandi bafundi abo badandaza bakabona ko ari ubusuma bweruye
aya mafaranga bariko baraka ni umurengera ni ukudutsa amaboko ni ukudutsa amaboko kubera ko ibyo bibanza uko binganangana n'akabanza kadakwiye n'imetero na uridanda twari rimwe ntiwicara ntuhagarara uja ahantu ukegamira gusa ukuvuga yuko bakiragomba ngo dusangire umwe wese batanga ibihumbi amajana ari na cumi arenga uwo muryango ngo basakare aho ubonye imbere y'umu uretse ko bafatanya n'ubundi nta n'igice kibanza kihaja nta n'imisumari itatu ine ihaja ni ukuvuga yuko nta kuntu umuntu umwe yashobora gutanga ibyo bihumbi amajana kandi ari igikorwa ubona ko kirakorwa n'ibihumbi ngirango na mirongo itatu cyangwa mirongo ine kuri umwe mugabo agacaga ngo ibihumbi amajana ni ubusuma bweruye mugabo ubu ngo ntidusubire dusange ayandi mafaranga kandi bitari mu masezerano y'ingere umuntu yari afite ikibanza none rero dusabye inama hano perezida yambaye akamenya mu kazi dusabye abarongoye isoko bahagarika ibyo bintu woye gusahura woye kwiba
kubera iyo myidogo uruganda rwa radiyo Inzamba agateka kawe rwarondeye kuri telefone musitanteri wa komine Mukaza co kimwe n'abarongoye iyo soko yo kwijabe kugira batange umuco kuri iyo myidogo yose yabo badandaza akaba tutarashobora kubaronka.
Inzamba
radiyo Inzamba agateka kawe tubandanirize aya makuru hariya mu bumanuko bw'igihugu. Imisi cumi n'ine niyo yahawe abakora ibarabara ry'igihugu rigira gatatu igice cya Rumonge Nyanza Lake kugira ngo babe batanguye ibikorwa. Iyo ngingo yafashwe kuri uyu wa kane n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yagiriza abo batsindiye isoko kudindiza ibikorwa Idonido na Evelyne Mukeshimana.
Sanganiye umwami Deogracias umushikiranganji ajejwe ibikorwa bya leta yagirije mu nama yo kuri uyu wa kane ishirahamwe Ciko ryatsindiye isoko gukwega ibirenge mu gihe haheze amezi arenga atandatu bategerezwa kuba baratanguye ibikorwa. Ishirahamwe rijejwe kugenzura uko ibikorwa bigenda ico bita maison de surveillance ryo ryagirijwe muri iyo nama ko ritaja inama n'ingingo n'ikigo kijejwe kubaka amabarabara mu Burundi ARB. Ikindi ryagirizwa n'umushikiranganji ni ukudafata ingingo ubwaryo rikarinda gusaba uruhusha mu gihugu cya Kuwait. Babajijwe abaserukira ishirahamwe Ciko bamenyesheje ko batabona uko bokora iryo barabara mu gihe hari ivyigwa bataronkejwe cane cane ibijanye n'amazi. Ikindi bashimikira ko ngo ni amasezerano yatewe k'umukono adategerezwa guhinduka. Izo nsiguro ntizanyuze Alain Guillaume Bunyoni. Ku bwiwe ishirahamwe ntirishobora kuza kuganza Burundi mu ngingo rifata. Umushikiranganji wa mbere yatanze iminsi cumi n'ine gusa kugira ngo ayo mashirahamwe abe yatanguye gukora ibikorwa byo gusanura ibarabara Rumonge Nyanza Lake. Tubibutsa ko igice cya Rumonge Nyanza Lake kigizwe n'ibirometero 50.
Evelyne Mukeshimana arakenuye. Tubandanya amakuru twateguriye mu gihugu cya Tanzania. Leta ya Tanzania ikwiye gucungera umutekano w'impunzi zose ziba mu makambi atakuvangura. Ibyo bishikirizwa na Leopold Sharangabo n'icegera cy'urongoye urunani guharanira agateka k'impunzi z'abarundi ziba mu makambi CBDHVK. Ni mu gihe kandi ubwo runani rwakiranye umubabaro mwinshi igandagurwa ry'umupfasoni yaba mu ikambi ya Nduta mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri bagasaba ko hokorwa amatohoza kugira amenyekane uwakoze iryo bara. Mukurikire Leopold Sharangabo.
Muri CBDHVK twarababajwe cyane n'urupfu rw'umumama mbere dukatira n'ivyatsi abo bicanyi. Ni ibintu rero byatweretse neza ko ibikorwa byo guhungabanya agateka kazi na muntu mbere bishika no kubwicanyi muri Tanzania bitigeze bihagarara. Ni ibintu biboneka neza muri ico gihugu kuko impunzi z'abarundi ziguma zitotezwa, ziguma zigirirwa nabi, mwagiye murumva guhohoterwa, gukubitwa, kubuzwa ikintu na kimwe bakora. Ni ibintu rero biboneka neza ko bibabaje cyane. Ikintu cya mbere Tanzania igomba kumenya ni uko umutekano w'impunzi ugomba gukurikiranwa bataravye impunzi ko ziva mu Burundi cyangwa ko ziva muri Congo, impunzi zose zigacungirwa umutekano. Niyo mpamvu twebwe muri CBDHVK dusaba ubwa mbere na mbere leta ya Tanzania gukora amatohoza yimbitse abicanyi bagafatwa mbere bagashyirwa n'imbere y'ubutungane, kandi leta ya Tanzania igakora igishoboka cyose igahagarika je no gutahukanwa ku nguvu kw'impunzi kuko kugerageza gukora ibishoboka byose byotuma impunzi itahukanwa ku nguvu ntabwo bihuye n'amategeko iyo leta yasinye canke yateko n'umukono mu bijanye n'impunzi turasaba kandi rero muri CBDHBKare hasere kubandanya ivuga kudacika intege kavuga mbere ikabana ishyigikira ko impunzi z'abarundi nazo zocungirwa umutekano nkuko izindi impunzi zimwe Tanzania nazo nyine zicungirwa umutekano turasaba kandi n'amakungu nayo nyine gukurikirana hafi ico kibazo cy'umutekano w'impunzi z'abarundi muri iyo kambi
tukiri muri ico gisata cy'impunzi mu gusozera aya makuru ibiriko birashikirizwa n'umugwi w'impunzi z'abarundi barungitswe ngo kugira baje kuraba umutekano ko yifashe mu gihugu harimo imvugo zihushanye bishikirizwa na bamwe mu mpunzi bari mu ikambi ya Nduta mu gihugu cha Tanzania bamwe mu mpunzi bari barahungutse mu Burundi bakaba bemeje ko basubira guhunga umutekano muke ariko rero bageze mu gihugu cha Tanzania bakavuga ko amahoro yiraye mu Burundi n'inkuru tubaza Bela Mugisha
Inyuma y'ikirengo cindwi uwo mugwi w'abantu 14 urungitswe i Burundi kuraba uko umutekano wifashe uwo mugwi ubandanya wigisha izindi mpunzi gutaha uvuga ko amahoro yiraye ariko igitangaza bamwe mu mpunzi ni bihushane mu byo bavugiye i Burundi n'ibyo bashikiriza impunzi zivuga ko ibibera mu Burundi babizi ko atawoza ababesha umvirize umwe muri izo mpunzi
Ariko kujya se mega neza amahoro yakarutse byose ari sawa mugabo icyo bagiye ku nuko igihe bari mbageze mu kayagora bagira ba bagaruke amajambo bavuze kwayamenye kwavuga ko atakigenda bimeze nabi cyane hariho n'indi mpunzi zavuye ngaha zikagihunguka kubuzasubiye guhungira mu bindi bihugu hariho n'abari ngaha by'ukuri ntibakiwe mugabo bari ngaha bari barahungutse mugabo bari ngaha ibyo barabivugiye mu kayagora mugabo ngaho n'umusiko wa sikwabivuze
avuga ko abarungitswe ari abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi basaba ahubwo igitata kijejwe impunzi HCR gufasha izo mpunzi kugira ngo ntizitahukanwe ku nguvu
bagiye kudusarukira n'abantu bari bagiye mu byabo kuko nakare bahora bakorera ubutegetsi rero dusaba ko HCR tukugira niyo mubyeyi dufise nsatubwira kugira leta ya Tanzania ntitwirukane hanyuma kuko ntitugira ibyo turuta
Mukamenya ko impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania kuva mu mwaka wa 2015 zitigeze ziragwa gita n'ico gihugu zahungiyemo kuko zakorewe amaba atandukanye mu ntumbero yo kubatahukana ku nguvu nkuko amashira hamwe aharanira agateka k'impunzi adasiba kubishikiriza
Alakoze Bera Mugisha nino ngaha duciye dusozerera makuru twariko turabashikiriza Mwakoze mwe mwese mwakurikiye Edi Claude Nazo nje nabashikirije ndabifurije amahoro y'iwanyu mugire ijoro ryiza